mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kwa tumaze iminsi 30 twisonzesha akaba ari iminsi 30 y'ukwihereza Imana cyane, hanyuma Imana ikaba yaraduhaye rero umunsi mukuru kunezerwa kugira dusangire n'inshuti n'abagenzi.
Uwo ni Abdusalam Ntahiraja waruhagarariye umuryango w'abayisilamu mu Burundi COMIBU mu gihe cyo gusoza igisibo gitagatifu cy'abayisilamu.
Mu gihe nk'iki turasaba gukomeza guharanira imikoranire myiza n'ubwuzuzanye hagati yacu. Ibyo byose bituganisha gushimangira ukwizerana n'umutekano birambye.
Wowe ni Sheikh Salim Haitimana, ni umufti w'u Rwanda mu isengesho ryo gusoza igisibo cya Ramazan. Izi nkuru turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, nimvuvuye ku maradiyo yanyu turabararitse. Amakuru tuyahereye mu Burundi, abayisilamu bo mu Burundi bifatanije n'abahandi hose ku isi mu guhimbaza isozwa ry'ukwezi gutagatifu kwa Ramazani. Uyu munsi ugeze hinubirwa ko hari inyigisho zimwe na zimwe zihamagarira abantu kujya mu bikorwa by'iterabwoba. Cyakora umuryango w'abayisilamu wemeza ko wafashe ingamba zose kugira ngo ntihazagire abantu bazatwarwa muri bene ibyo bikorwa. Inkuru irambuye muregezwaho na mugenzi wacu uri Bujumbura, Eroge Wirikaneza.
Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamidahu.
Turimizwa na nyakabiga hagati mu gisagara cha Bujumbura hasanzwe hari cyicaro gikuru cy'umuryango wa Islamu mu Burundi COMIBU. Wararongoye igisabisho cyo gusozera ukwezi kweranda kuri Ramazan mu Islamu, yibukije ibintu bitari bike bo kwirinda canke bo bavanura navyo kugira ntibazokwicuze ku munsi w'iherezo. Muri byo harimo inzigo, ishari, urwanko n'ibindi bibi byibonekeza mu buzima bw'abantu bwa misi yose mu kibano. Abdusalam Ntahiraja yahagarariye umuryango wa COMIBU muri icyo kibanza yatubwiye insiguro y'uwo munsi mukuru uzwi ku izina rya Eid al-Fitri.
Nuko twari tumaze iminsi 30 twisonzesha akaba ari iminsi 30 y'ukwihereza Imana cyane, hanyuma Imana ikaba yaraduhaye rero umunsi mukuru kunezerwa kugira dusangire n'inshuti n'abagenzi kuri uno munsi, na kandi bakadusaba yuko kuri uno munsi mukuru ingeso batwigishije, ingeso nziza twaba twarakuye muri iyo minsi 30 yuko twozibandanya tugazushikira ukundi kwezi kwa Ramazan tugifise za ngeso nziza. Uno munsi rero akaba ari umunsi wo gusangira n'abantu bose, abayisilamu n'abatari abayisilamu, abishoboye n'abatishoboye, kugira tunezererwe hamwe twese.
Ntahiraja yanagize icyo asabye abarundi bose kubw'iterambere ry'igihugu ahereye ku bari mu idini rya Isilamu.
Nuko abayisilamu twobamenyesha, twobasaba yuko inyigisho bahawe mu kwezi ko kwisonzesha yuko bozifata nka nkama bakazikurikiza. Ntibahe umuntu abatandukanya umwanya wa bose, baje hamwe bakorera ibikorwa hamwe, bashigikire ibikorwa bya leta, baje hamwe, urumva ntihagire utandukanye n'ubundi. Abarundi bose nuko twobabwira yuko abayisilamu n'abarundi n'abatari abayisilamu n'abarundi nuko abantu twukundana twese turasangiye iki gihugu, nuko twokibungabunga tukagiha amahoro akwiye kugira tubashe ibikorwa by'iterambere.
Uku kwezi kweranda kuri Ramazani ku bayisilamu kurangiye mu gihe hanurwa n'urwa ko hari bamwe mu rwaruka bashobora guhendwa bakajanwa mu bikorwa by'iterabwoba. Mbere hari n'umwe mu bashehe afungiwe mu yohoro rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura yikekwa ku ico caha, yafashwe mu gihe cy'amafungo. Umuryango w'Abayisilamu mu Burundi uvuga ko amaze gufata ingingo zihagije kugira ngo abatwara abantu muri bene ivyo bikorwa by'iterabwoba ntibaronkaho bamenera.
Ibintu by'iterabwoba mu idini rya Isilamu biciye ku muryango w'Abayisilamu mu Burundi nuko turiko turabigwanya twivuye inyuma. Nuko mu misigiti yose abahasengesha bose ubu twababwiye yuko boza baradoma ku rutoki abo bantu bariko barashaka kwinjiza ibikorwa by'iterabwoba muri iki gihugu cy'iwacu. Nta kibanza bifise mu bw'Isilamu, na cyane cyane ngaha mu gihugu cy'iwacu ivyo bikorwa ntacu bifashe idini, nta kamaro bifitiye idini, nta nyigisho n'imwe ijanye n'ibikorwa by'iterabwoba. iterabwoba mu idini rya Islam. Ababikora barashobora kwiyitirira abayisilamu, ariko mu gitabo cyeranda nta muislamu arekuriwe kujya mu bikorwa by'iterabwoba. Abo biyitirira abayisilamu barashobora kuba ari abayisilamu, ariko twebwe ntitubemera abantu nkabo bajya muri ibyo bikorwa. Nuko babagiye gusinzikariza agateka kazi na muntu. Niyo umuislamu wishe uwundi muntu atacyumuhora, nuko ubuvuye mu idini.
Mu Burundi abayisilamu ni bice 15 kw'ijana nkuko ibitigiri bya Komibo bizerekana, bakaba bakwiragiye mu ntara zose 18 zigize igihugu. Ibirori nyamukuru byo kuri uyu w'Imana byabereye mu ntara ya Ngozi ivukamo President Nkurunziza. Umukuru w'igihugu ku rubuga rwe rwa Twitter yakeje abayisilamu n'abayisilamu kazi kuri uyu munsi mukuru wabo, agira ko asaba Imana guhezagira Burundi. Eroje burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyavuga rero kuri iyi nkuru yerekeye umunsi wa Eid al-Fitr, dukomereze mu Rwanda. Uyu munsi wo gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramazani, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yavuze ko yishimira ko umwuka mwiza wongeye kugaruka mu muryango w'abayisilamu. Inkuru irambuye twayiteguriwe na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda, Asumta Kabuye.
Mu isengesho risoza igisibo cya Ramadhani, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yongeye gusaba abayisilamu kunga ubumwe no gukomeza isengesho nubwo basoje igisibo. Uyu muyobozi yishimiye ko kuri iyi nshuro y'ukwezi kwa Ramadhani banejejwe no kuba baragaruye ubumwe hagati y'abagenzi babo b'abashite ndetse n'abanswarara batajyaga bacana uwaka. Abashite bakunze kugaragaza ko bagenzi babo b'abasuni ari nabo benshi mu Rwanda, ndetse barimo n'abayobozi bakuru b'idini ya kiyisilamu mu Rwanda babafata nk'abahakanyi. Mufti w'u Rwanda Hitimana avuga ko ubu bari mu nzira nziza y'ubworoherane.
Mu gihe nk'iki turasaba gukomeza guharanira imikoranire myiza n'ubwuzuzanye hagati yacu. Ibyo byose bituganisha gushimangira ukwizerana n'umutekano birambye. Ibi bishimangirwa n'inama y'ihuriro ry'abayisilamu iheruka kuba tariki ya 18 Kamena 2017, aho ingeri zose z'abayisilamu zari zatumwe muri iyo nama hagamijwe kureba icyateza abayisilamu imbere. Tubamenyeshe ko abavandimwe bacu babarizwa muri Shia na Answarullah bari mu bashyitsi b'imena twari dufite kuri uwo munsi. Ibyo bikaba bishimangira intambwe y'ubwubahane no gutahiriza umugozi umwe bisanzwe biranga abayisilamu mu Rwanda.
Umuyobozi w'Isilamu mu Rwanda yavuze ko umuco wo gufasha ukwiye gukomeza kuranga abayisilamu no mu gihe bashoje igisibo. Abaganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko imfashanyo zisa n'izagabanutse nyuma y'aho umuryango w'abayisilamu mu Rwanda usabiye abagiraga uruhare mu gufasha abayisilamu bose kujya babanza kunyura mu muryango.
Ubu ko bareba bose bari hano ntabungana nanjye mfite imyaka 101 none
babashije gufunga ku myaka 101
barambugije ahubwo byarananiye ndafunga ngarangiza ejo nzatangira gufunga iminsi itandatu.
Ubu wabiteguye gute rero uyu munsi?
Nabiteguye ntese ko ntafite ubushobozi bundi ndaho gusa.
Abasilamu mukunze gufashanya, nta muntu wagufashije kugira ngo nawe wizi?
Ntawe ntawe, nta kazi mfite, nta mushahara mfite, nta mfashanyo mfite.
Mufti Hitimana Salimu yemeza ko batigeze bahagarika imfashanyo, ahubwo bashyize ibintu ku murongo.
Kuvuga ngo twarahagaritse ntabwo twigeze duhagarika, ahubwo twahaye ibintu umurongo, kuko abubahirije wa murongo twemeranyijeho kandi twese n'iyo miryango yafatanye bikorwa, kuko dufite aho duhurira, dufite ihuriro. Abashoboye kubahiriza uwo murongo twese twemeranyijeho, bo ibikorwa byabo byarakozwe, ndetse n'ikimenyimenyi twabahaye imibare mu gihe mu minsi iri ishize ntabwo bashobora no kubakora imibare, ko buri wese yabikoraga ku giti cye akabikorera hirya hari yawe yafashije. Nta buryo buhari abantu bashobora kuba bamenya ibyakozwe. Ubu ngubu twashoboye gutanga uyu munsi turabarura cyaturabara miliyoni 120 twafashije mu gikorwa cyo gufasha bagenzi bacu muri ukwezi kwa Ramadhani.
Umuyobozi w'Abayisilamu mu Rwanda yavuze ko muri iki bihe abayisilamu mu Rwanda bishimira ko bageze ku kigero cya 90% batera imbere bafite ubumwe, ituze, nubwo yemeza ko bitaraba 100%. Ibi mufite abivuze mu gihe umwaka ushize humvikanye abayisilamu barenga 40 biganjemo urubyiruko bakurikiranyweho mu nkiko ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
ndagushimiye asumuta kuri iyi nkuru tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi aharaye hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'imikino Olympique ibirori byabereye igitega habaye imikino itandukanye umupira w'amaguru y'amaboko gusiganwa ku birometero bitandukanye judo na karate umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana yarahari adutegurira inkuru ikurikira
Ninji na za samirana mugihe hariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari umwino Olympic ku kibuga cy'umupira w'amaboko hagati mu gisagara cha Gitega ibiro byo guhimbaza uwo munsi mukuru byari bihagarikiwe n'umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za Olympic mu Burundi Evariste Ndayishimiye ivyo birori byaranzwe n'inkino zitandukanye umupira w'amaguru inkino z'amaboko guterana ibipfunsi hamwe no gusiganwa ku birometero 5 n'ibirometero 3 Didier Sekera umukuru wa komite y'igihugu y'inkino za Olympic mu Burundi yavuze impamvu zo umunsi mpuzamakungu
itariki 2023 z'ukwezi kwa gatandatu iyo tariki niyo komite international olympique yatoye kugira dushobore kwiga na sport kuvuga yuko ikora abakiri bato abakuze munsi aho abantu twese baba sportif twerekana akamaro ka sport inkino sizo kunonora imitsi gusa zirafasha gutanga inyigisho nziza ubicishije muri sport amagara y'abantu murazi ko twese dukeneye ko ingwara zituva ko iyo umuntu agira sport rero arafise akarusho ahantu kuvuga ko mu bihugu byose ariho twerekana sport mu gihugu cacu icimaze
Lydia Sekera yaboneye akaryo ko guhamagarira abakenyezi kwijukira sport
sport si yabagabo gusa n'abakenyezi barakeneye kuyikora cyane cyane ku magara yabo mwabonye ko ariho bagira karate none kwari habahora baduhengera tuvuye ku butike cyane tuvuye kuvoma bakaduhengera ahantu atabona bagashaka kudufata ku nguvu mwe bajya mwabonye bagira karate ari uzo bafata ku nguvu bakenyezi mwese muri nga tugira sport
Evariste Ndayishimiye umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za Olympique mu Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yagarutse ku kamaro k'inkino
ndavye icivugo cuno munsi igihe twari ko tumba mu ntambara mu 2004 mu 2005 twaratunganije inkino duhuza abahora bagwa abari mu ishamba n'abari mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'abandi basivire bose ribagiza cyane ratuma dusubira kunywana amahoro araboneka murumva yuko inkino zirazana amahoro ubudakunda inkino n'amahoro ntayabafise ariyo twese dufise amahoro
ibyo birori byabereye munsi y'igiti kiri mu gisagara cya Gitega bivugwa ko kiri hagati nk'inkingi y'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga insiguro yo guhera umunsi mukuru munsi y'ico giti
aha hari n'abatari bazi kirya giti ko kiri hagati mu Burundi ndavye kirya giti ngene kingana urashobora gusanga imizi imaze gushika mu ntara zose z'u Burundi birumvikana yuko ufise akaranga keshi mu bijanye n'imico nico gituma ingoma zavukiye ngaha igitega abakinyi baninde bavukiye ngaha igitega
Deveriano Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka yaronkeye akaryo ko kuvuga imigambi ya leta y'u Burundi ku bijanye n'inkino
ikindi ciza nuko hari umugambi wo gutwara inkino mu makomine yose turafize ingorane kubera abanyagihugu barabura aho bateramira bagacatera makunzoga bagaca bajegera
abari baje guhimbaza umunsi mukuru vyabonetse ko banejerejwe kurusha n'urukino ko guterana ibifunsi karate abakinyi bari mu mugwi serukira gihugu wa karate berekanye ubuhinga bwatumye batahukana ikibanza cha gatatu ku mugabane wa Afrika mihigano rerutse kubera mu gihugu cha Cameroon aho ni mugihe ari inshuro ya mbere abakinyi b'u Burundi baserutse muri ayo mahigano ibirori byarangijwe n'intambo ndanga karanga zitandukanye gisagara cha Gitega Fidèle d'Antoine Nsabimana hizi ya Amerika
Fidèle urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi noneho ni ikiganiro ntorere kazoza
Amakuru makimina ndeguri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
Nkorere Kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nkorere Kazoza,
Nkorere Kazoza.
Jerome Nyonzima ndabaye ikaze mu kino kiyago cha politiki Ntorere Kazoza mwikundira gisamira na kwijwi rya Amerika. No munsi twatugiye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu. Tukaba dushimikira kuvyumvira byo gwaruka gwa hano mu gisagara cha Bujumbura. Reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul nico ndindiriye aganirize runo gwaruka.
Turi muri commune Nahangwa aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya Ngagara na Kamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu Burundi no munsi ariko ravugwa ikibazo cy'ibiganiro ibiganiro vya Arusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashize umuhuza Benjamin Mkapa ngo afashe abarundi kumvikana bwa wari impari mu banyepolitiki bomwe wati aba barajamwo ati ni bajamwo kubwa ubona nkugwaruka usaba iki ubona vyogenda gute
mu biganiro habaho abatumvikana ni haba habumvikana mwisanzwe yo habaye kutumvikana hikiraho bose mu bwa abantu batumvikana sasa iyo habaye wati ngo bajye bagize ibi ngo niboja mu biganiro je cyo nosaba nuko twese twoja mu biganiro abakuse abashatse guhirika ubutegetsi bakaja mu biganiro bakemera bakaja mu biganiro na leta y'u Burundi kemera kaja mu biganiro ko bo baravuga yuko batokucana n'abantu bashatse kubahirika mwisanzwe wereke kumuhereza umutima bemere baje mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro kuko nabonye nege hava mu ishamba harabayeho kwicara ku ntebe haba ibiganiro maze baratorera umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri
ubutegetsi bwa buravuga buti ko bari gusasira indava ikibi ati none bagiye mu biganiro no munsi ejo naho mu 2020 ari abazokubita kudeta baje mu biganiro 2025 ati baje mu biganiro abavuga kubabwira ngo iki
mu bisanzwe ibiganiro zokwamaho kuko hari habera ibiganiro hari ntebe ziriyo zijya zagenewe ibiganiro nyene
kuba zirindiriye abantu
zijya zimatindiriye abantu nyene bazishyire ko ibiganiro n'ubundi ibiganiro zokwama byabayeho no muri demini veni gushika no muri demini senkane
yego abavuga yuko ko wari gusasira indava kudahana naho
nibyo ku bantu bahishatse guri ku butegetsi bobo icyo bashira ku icyo bashatse ku icyo bashatse gushikako mu bisanzwe bashatse icyo bashatse gushikako nticabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace babone ko kwicyaha hama bajya nawo bari ku butegetsi bace babona ko bajya babona ko kwivyaha sase icyo cyare kugira gihere nuko bo kwicarana bagashira umuti hamwe ugiye akavuga ati je mpamvu nagira ngiriki niki na hama mukabishira ngaho hama mukabona inzira mwifata kugira
nawo bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire
eh bakavuga
ngo bubukagira icyo bushikirije
eh hama
kugwanyo arashaka kuboneka
umuti ukacuboneka
we nkugaruka rero musaba ibiganiro birimo bose muri maki
Bose.
Ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari. Kubganyu musaba iki? Mora vyogenda gute?
Nimba yakure yitwa niyo ngabira Gerard, yaserukira izindi mbona yakure muri zone ya Ngagara. Jewe nkuko aba turi kumwe babivuze, nagomba ndabibutse yuko ata kwisi nzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha. Sinamatati navuze ko ari icaha. Nicho gituma amategeko yatowe rero kandi twa habaye demokarasi kugira dukureho impunity budahana no kuvuga bategerezwa guhanwa yarusha nize biganiro bahamagara rayo bishatse bikaza nka mu Burundi twese tukavyumva kabishya mu mikro abashaka kwicara bakicara abana bakavya sister hanze ya tercha nk'inzu wabo zo barimwo uvuga abagirizwa guhereka ubutegetsi abo onye turetse nubu onye nta na rimwe twipfuza yuko bopfa bahamagawe mu biganire ni babanze bahanwe canke basaba ikigongwe abajeje ugitanga ari se barundi arabarundi nta yandi majambo twenza gahonye
umwe baravuga ati nibajemo ati nibo bafitaniye amatati na leta ati nico cyotuma igihugu kiva mu ngorane kirimo wewe kubera kuvuga uti batojamo inkurikizi zyogira bagiyemo ni nyabaki
mugiye babone ko barenganijwe bare kwitura inzego nkuza makunja nke national kandi ntako batakoze baragiye muri ntuze constitutionnel barabibabwirwa neza baraja muri he hanze hose zose barabakura ku nzira nta kuntu rero cyakoresha ingufu ingufu ntizikora nibareke amatora canke ubutungane ukore nikore zari kuza kugenda ubure ko akoresha ingufu ingufu zirahanwa kandi zitezwe gutuzwa ku isi yose
none ku bwanyu ibiganiro muti vyojamo bandi
twipfuza yuko vyojamwo abanye politike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
iki cyumviro muruva yuko mubona ko yasendeze bo bati ko bari kudahana niko vyumva wowe
jewe vema sinzi ngene no kivuga muisanzwe ukukunta agisiguye ni formation ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi na utobaza uyu uwunda kubwira uko nyene barabihonze niko biri byarabinjiye cyo cyo nubona zijya ntebe z'ibiganiro zicara ko abantu badahuza badasangiye bo umwe abone icyako kindi wundi akabona icyako iki wundi akabona icyaki cyo gituma rezi ya ntebe zicare ko abantu badahuza zicare ko abantu badahuza hama bashire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki ubundi nawe kubera iki wabigize hama hama hazo waro muhuza hama acha bitoreye nyishu
Abishira ndabona muri game ariko rasaba micro cyo kibaze numva ko ari ukutabona kumwe baba mugwaruka muriko muravuga muti byo bigano nibijemo bose mbere nawo bashatse guhiga ubutegetsi bajemo mbwa murumva yuko ari abavuga bati ko ari kudasasira indava ukudahana ikibi atabokira zira ko bajamo none izi mpari nizo ziri no mu banye politike bwa tuzisaze no mugwaruka muri mwebwe ubona byogenda gutibi
je nibaza yuko yaba arabahiritse ubutegetsi n'abanye politike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basavye imbabazi bakabareka hanyuma bakaja mu biganiro bumva bahuye banywana
mugabo mwe muravuga muti abashaka guhika ubutegetsi bahanwe
abagira ikosa bahanwa
abagira ikosa mugabo batagira ikosa baje mu biganiro
batagira ikosa baje mu biganiro
ababige baravuga bati ibiganiro niro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa ikosa bahanwa n'amategeko
turavye ibi bintu bihuruke mu Burundi ivyo bantu bariko baravuga ngo ati ngo ashobore guhana abantu baravye batangiye mu mizi urumva kuva na kera ho nyene n'umugambwe uri ku butegetsi nigiye waza ku butegetsi ufata ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo habe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byahawe barakoze barashobora ku zana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane u Burundi bubayemo n'ico gihe je sino kuyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro byojamwe bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hari wana makosa bagagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nkuko byari bisanzwe
cyewe niyo ngarajana ngo nabwire yuko abo bajene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane 88, 61, 93 no kuvuga aho hose bagumye baniga demokarasi bagiye mu ishamba mu 93 bahejeje kugandagura incungu ya demokarasi bacha bavuga ati none demokarasi tuyihebe tuje turagenda kugira ngo tuyihabure ize neza yaraje rero ni yari amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze rero bace bavyukira nabukeye kwera babona yuko demokarasi gombe zimbatare bace bararabisha bakoresha bace bace kuri babande bamema yuzuye baronderize iwabo batarondeze ineza y'igihugu bace baronde ukuntu bosubira gukubita kudeta ariyo ni baronde intwaro amagabura nyama ivyo rero nibasiye kwiyumvira ngo aya makosa yabaye 2015 ko asa naye atanguye no nane truwa cyangwa kandruven gome oya aya makosa ya 2015 na makosa dasanzwe yugomba gusubiza demokrasi inyuma no nane truwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe cyanye bafukame basaba ikigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa kibabaje no kugwa ntuvyuke ataraho turasavye abahuza nabazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cuko umumvisha yuko bose ari ikigongwe canke bemere bahanwe dusaba rero yuko muri make kugenda abatagirizwa kudeta hafuma hagenda bajya batere din fason message ya WhatsApp abo rero basoke ibupapuro rubafata basohotse ni barondera inzira nyaruka yo gufukama imbere ya n'abarundi kazi
urashikiye ibiganiro bishobora kujya mu bane banye politike bose
yesavuyemwo abakoze ivyaha
cye muri make ngageje kuvuga muri make cyo noterera kugwaruka isaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izingwane turimo bice dica zihera n'umunya tutumva ngo habuze igitoro ngo kwakura ibiganiro nimba ibyo bigano bihuje nakana naka bizingwane timu zicazihera uvuga ngo karahara muganda ntibacura hagenda imo aba icambe na mbere abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu batarima cabize ngorane
jewe ni rya jambo nyene ngaruka ko ico tusaba gusa nuko huboneka icicaro cyabagirwa nibi nabagirwa nibi bakicarana bagatorera umuti ico nico mbona cokorwa ubwa mbere kuko ibi byaba kudeta bitaragera agenda ziko ntivyari igeze kuri amadogra geze nka ubukene ibiki ibintu vyugaye ntivyari ndibaza ibitoro birugagwa amadevize ubukene mu gihugu ico dusaba rero nibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi nibi biganiro biriko biratiba vreme banwa ikirenge bikwega vraiment twe turipuza yuko ibiganiro byova mu bintu byiza tukava muri ibintu hama uburundi ukagenda
aho ibiganiro byova mu nzira kubwanyu ari umwizero n'inyabaka
okay ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga twe twizera yuko ibiganiro bivuye mu nzira no kuvuga havuye mu kintu cyiza hama tugatora tukaronka koyoko abazungu bakazana bakaza kubwishi kugishinga imitaye
umwizero ni kubiganira uno munsi
umwizero ugeza kuno munsi byugariye hari ahantu
twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitabiganiye ibintu bizimbye bizimbira mu CNDD ibintu bizimbye bizimbira mu FNL ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umutuboneke kuko abavyeyi bararushe rwarukarurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero ico twotumira abanyepolitike n'abarundi bose nuko kwitabiganiro turize neza yuko bitavye ibiganiro hari kizohinduka haba atari ku ruhande gwa leta n'abari ku ruhande gwa leta bose abajejo kuja mu biganiro bose bakita ibiganiro
urakoze Jean Paul murakoze namwe gwaruka mwariko murashikiza ivyumviro vyanyu kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Jerome Nyenzima ndabasezere mwebwe mwese mwariko mwumviriza Ndorere Kazoza ndabipfuriza kuroneko mubanye no muvyanyu na buta
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
turabashimiye rero bagenzi bacu ba Studio Ijambo baduteguriye iki kiganiro Ntorere Kazoza nkuko twababwiye mu kanya huyu ni umunsi wo gusoza igisibo cy'abayisilamu ukwezi gutagatifu kwa Ramazani mu Rwanda bifatanije n'abandi bayisilamu bo ku isi hamwe ndetse no mu Burundi kwizihiza uwo munsi mu Burundi bawijihije bavuga ko bishimiye cyane intambwe mu Rwanda nako mbabarire bawijihije bashimye intambwe bamaze kugeraho mufti u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yavuze ko umwuka mwiza wongeye kugaruka mu muryango w'abayisilamu mu Burundi naho bakabavuga ko umuryango w'abayisilamu wemeza ko wafashe ingamba zose kugira ngo ntihazagire abantu batwarwa mu bikorwa by'iterabwoba n'ucuti rero mwese mwari muduteza amatwi haha niho dusoreje ibiganiro byacu twongera kwifuriza abayisilamu umunsi mwiza musoze igisibo neza mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri mikoro kubanga bw'ibyuma ya Justin Twait wafatanije na Fatuma Karara kubagezaho ibiganiro mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.